Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro dusangira ijambo cyo munsi mu gihe kugishikizwa na Frederic Nkurikije tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ibirego bigize iminsi bitangazwa byerekeye inyifato y'ugwaruka mu Burundi bw'umugambwe uri ku butegetsi urwaruka bita imbonerakure abantu benshi baravuga ko ugwaruka rero rufise inyifato idashemeye inyifato benshi bavuga ko ari inyifato y'uko bakora nk'abapolisi eka ugasanga baradodobereza canke baratuza abanyagihugu aho n'amakuru yatangajwe cyane rwose mu ntara zitandukanye zo mu Burundi bakavuga rero ko iyo nyifato ikwiye guteshwa hanyuma tukaba tuzi kandi ko hariho n'abakuru b'imigambwe mu minsi iheze imigambwe itavuga rumwe na leta nayo nyene yateye akamu urwaruka rwayo ngo nago nyene rwigenze gutyo abantu rero bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko iyo abategetsi batanga gutera akamu nkako ibintu biba bigize kure akaba ari nacyo gituma uyu munsi twatumiye abashingantahe bakurikirana politiki mu Burundi cyane gusi bamwe baheruka mu Burundi eka nabandi bakurikirana bibera mu Burundi ku munsi tukaba rero tugiye kugira ico tubabaza kugira baduhe ivyimva vyabo vy'ikuntu ico kibazo gihambaye cyane gusi gishora kudurumbaje umutekano mu Burundi cotorerwa umuti turi kumwe n'umushyantahe Gracien Rukindikiza ari mu Faransa mwaramutse neza Gracien Mwaramutse neza turi kumwe kandi n'umushyantahe Innocent Banon nawe nyine ari i Bruxelles mu Bubiligi mwaramutse Innocent Banon
amahoro neza
mwaramutse neza turi kumwe kandi n'umushyantahe Deo Hakizimana ari i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi mwaramutse Deo Hakizimana
mwaramutse
turi kumwe kandi n'umushyantahe Methode Ndikumana wewe akaba ari mu gisagara ca New York aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika mwaramutse neza Methode Ndikumana
mwaramutse neza mwaramutse namwe mu Burundi muri ko murakurikira ikiganiro
mwaramutse neza nkuko rero nabivuze nashaka cane cane tuvugiye ku nyifato isigaye iriko iriyamirizwa n'abatari bake bavuga ko ari nyifato y'ugwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi imbonerakure nyifato bavuga ko imeze ka ugwaruka rukora nk'uko goba hari abapolisi b'igihugu nashaka ubwa mbere na mbere mu majambo make cyane rwose dutangire ku mushyantahe Deo Hakizimana aherutse mu Burundi atubwire mbega amakuru yatangajwe mu minsi iheze yereke ugwaruka mbega mwebwe muherukayo mwavyibonaye gute ibintu byifashe gute
yemwe jewe ukwezi kw'indwi n'ukumunani nakomaze ibujumbura kandi ntero nashitse haraheze iminsi cumi ngaha aye ibyo by'ugwaruka rukoreshwa n'abanyepolitike nabyumvise kandi noneho kubera natembera mu gihugu mwemwe narabyiboneye ku rubuga icyo nibaza cya mbere mubwiza kumenya ni uko burya umwe rubyibukuru ugakwira hose kandi iyo mu ntara kanaka abatwagwa bataronka intumbero tomoye bakurikiza barashobora kwigenza uko bashaka ni ngomba kuvuga yuko ingorane ziri mu cibitoki uko nazumvise nk'uko naziboneye naho zisana n'izo mu ntara nturukamwo murambya imurambije nta bintu by'ingorane z'imbonera kuri nigize numva binahandi nk'igitega rero
ushyantahe Deo Hakizimana muri ko muvuga ko izo ngorane zo kugwaruka ziri mu ntara zimwe zimwe gusa hari abantu bavuga ko ziri nka hose mu gihugu cyose
imbonera kuri ziri mu gihugu cyose mugabo ibyo numva mu cibitoki cyangwa mu kirundo ntabyo ndabona
reka tubaze n'umushyantahe Innocent Banon nawe nyine yoba amaze kumva ayo makuru muyumva gute uwo gwaruka rwigenza gute
ayo makuru maze kuyumva nkuko nanabivuze yabaje nuko ayo makuru aje kugwaruka rw'abarundi kandi abo bantu bose bavugwa ari abo bita imbonerakure cyangwa abo bandi bariko bavuga bati mwigwane ko abo bose n'abarundi n'abano Burundi cyo nicyo kintu kibabaje hanyuma kubiwe ko biraba nibaza ko ubwo gwaruka arizo mbonera kure bavuga zirafise umugambwe bihurikiyemo uwo mugambwe akaba ari CNDD-FDD kandi uwo mugambwe ukaba ufise amategeko ugengwa uwo mugambwe kandi hariho n'amategeko agenga ubwo gwaruka
nibaza yuko kubwanye uwo gwaruka twihweje inyifato yarwo rurakurikiza aya mategeko y'umugambwe canke amategeko arugenga
nibaza ko ugwaruka nk'uko mubizi mu mategeko umuntu wese yakoze ikosa no ngaho iburayi iyo umuntu akoze ikosa ari mu mugambwe runaka ntiyitirwa uwo mugambwe yitirirwa uko yarikoze nk'uko yavuga mu gifaransa responsabilité individuelle urumva bamufata ku mugambwe igihe umugambwe wa wamutumye gukora ayo makosa umugambwe urabibazwa nibaza ko umugambwe CNDD-FDD nta na hamwe nigeze numva guhamagara ugwaruka kwa gwimbonera kure ngo ruje gukora ibyo rukora kora. Cyakabiri hariho gutandukanya ibihe. Wavuze uti hari gihe byigeze gushika ugwaruka gwimbonera kure baruvuga none n'ubu byongeye kugaruka. Igihe rwatangwa kuvuga ugwaruka rwimbonera kure ni ryari kubera icyo bigaruka. Nibaza ko twegereje ibihe bikomakomeye mu gihugu rimwe na rimwe abanyepolitike baragerageza kurondera imvo n'imvano z'ibintu bimwe bimwe. Ibyasitse mu ntara ya Cibitoke ariho mvuka kandi abikurikirana. Hari abantu bama basaka gutoba kandi umugumyabanga wese ahari ategereza guhagarikira amahoro. Abo bantu rero basaka gutoba iyo babonye ko umugumyabanga hari garikiye amahoro bakamusanga mu nzira ariko ahagarikira amahoro bacamwita ngo nimbonera kure.
Mu icyo kibazo turakigaruka ariko ndashaka mushya ntahe inosambano imbere yuko mpa ijambo wishyure mu kanya gatoya cyane rwose. Mwavuze ko urwaruka rwiza amakosa ruhanwa kugatwe kumwumwe kuva ivyo bigo bitanguye hariho ugwaruka muraza amazina y'abantu bahagaritswe cyane bagapfungwa cyane bagahanwa bagahabwa ibihano ko bigenjeje nabi.
Je nibaza ko bahari cyo kibazo umuntu acyakibaza ubutungane akakibaza n'abapolisi kuko nibaza ko izo nzego zihari mu gihugu.
Ego mereka tubaze n'umushyira na Gracien rukindikiza namwe bingenye murakurikirana amakuru yo mu Burundi inyifato y'ugwaruka mwayumvise gute eka inyifato y'abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta turagaruka ko ikintu mwibaza ko cyo bacatumye izo nkuru zisubiye gutangazwa muri iki gihe niki umushyira na Innocent bano avuze ko igihe cyose hegere ibintu bikomeye bya politiki nk'amatora haca haduka ibirego nk'ivyo aho muhavuga ko iki mushigana he Gracien ukindikiza
cyo novuga nuko inyifato yabo yaragahomera bunwa kandi avuze yuko amatora yimirije iyo inyifato yabo yimbonera kure byatanguye kuva hizi imyaka kuva mbere no mu amatora aheze ibuno nyene byaratanguye so kuvuga ngo haciye hakurikira amatora ari imyaka 5 ibisigaye kugira ngo amatora turimo bihumbi kimwe hasigaye imyaka 2 ngo hamatora. Ibyo byo kuvuga yuko ngo ari abantu bamwe bamwe sivyo namba kuko ni ibintu bihari bipanze neza. Tuvuge hariho nk'ahantu henshi aba mu Cibitoke bubanza hariho ibintu bizwi neza abantu bagiye bagakubita abantu babaziza ngo bari mu migambwe canke barahandi bakabajyana bakavuga ngo barabafashe aho kubapfunga bagaca barekura. Harazwi ahantu henshi no amustanteri basigaye bagomba kugirisha inama w'imbonera kuri kazi kamubwira ngo hagarika umaze kubona yuko abantu bo muri iyo bita abagira amakarashishi ibyo nibisanzwe mugeze kubona abantu bashobora kugira amadefile bambaye impuzu za gisirikare imbere y'abantu bo batwara umugambwe bakabareka. Urumva yuko ariko baritegura ibi mugamo bisanzwe biraboneka yuko bariko barakoreshwa s'abantu biyadutsa kuko aho baca hose hariho abapolisi bakingira hariho urashobora kubona abantu jewe ubwanje abasoda hari umusoda yambwiye ati murashobora guhura mu ibarabara bafise inkoho bariko bakabareka bakarengana.
Muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushya ntaye Gracien rukindikiza c'abantu bo batuma ubwo gwaruka ku bwanyu n'inkabade babatuma mushya ntaye Innocent bano yavuze ko ubwo gwaruka amakosa gwarukora ruyakora ku gatwe kabo abantu mwibaza ko batuma ubwo gwaruka nibande
abatuma ubwo gwaruka n'abari mu mugambwe akaba n'ibiro bishinzwe iperereza ivyo birazwi mbere bamwe barazi anamahera abatwara izo mbonera kure mu ikomine barahembwa amahera avuye mu biro bikuru by'iperereza ivyo turamaze kwimenya neza. Urumva yuko haba hasanzwe bizwi neza ingene bigenda kandi biraboneka abajya ko bama bagenda gushingura amadarapo canke bakaja konona ingoro z'abandi haba hari ababatumye kuko nta muntu turumva uri mu mugambo urashobora kuvuga uti uyu muntu yakoze ikibi mukamuhagamagara mukamuhagarika muti we uve muri uwo mugambo ariko mu mugambwe nta bihano turigira twumva ahubwo iyo bagiyeho bama ariko barabakingira babavugira neza.
Metode Ndikumana inyifato nk'iyo twumva ibaye mu gihugu kirimo amategeko giteye imbere cyane rwose ko bari nk'akajagari gashobora gucagahagarikwa mu kanya gato ku bwanyu ikintu cyo bagituma ubwo gwaruka rwigenza gucyo nike.
Ego icyo kibazo kiratomoye nta kundi gwaruka nk'imbonera kure gobandanya ku byo numva rukora igihe rutoba rukingiwe nk'igi nibaza ko hari abakikiza hariho mbere n'abarugirira ngira ngo programme cyangwa bakababwira inyifato bakanabo bahora babatuma ngo baje no mu marondo ku byo numvise cyanke ngo baze kuza kw'inama ziba cyanke ngo baze kumomora amadarapo hashinzwe. Ivyo rero nibaza ko ari ingorane ikomeye kandi Njewe dere nubuga yuko umugambwe onye siwe kwe kubijamu. Yomushia nae ni wanuwa enu wajiza ti igi temigi kukura mungisho kazi. Tula zingenu gwaru kagwa kore shujumuni chaje chama vile morte nivindi changia umubabanyo mguanda. Ubu ni wadako infaro yari kwe kubijamu wimwe yivoneka. Usangu wataru umugambwe kumbure ushovoye kuronku utegeti gokuba hivi hano. Nori yonuwa ega ifyo wikogwa kunwaro ya sende devdede vijikiri kwa rero sende devdede igiha koka chagari kwaruka kubandanya
mu Burundi metode hari abanyapolitike bamye bagira inyifato igayitse yo gukoresha nk'ugwaruka ndazi ko kera umugambwe ipona wari gwa kugaruka gwawo nawo nyene gwifashe nabi byarashitse ku mugambwe Front Debout mbega iyo nyifato kugira ngo iranduranwe n'imizi ubona ikintu cokorwa n'iki kurabona ko hari ibintu bimwe bigaruka metode umuntu yogira iki kugira ngo iyo nyifato iranduranwe n'imizi
Mnyifato changingi ingo Ntizire ngizo njene zukuwa hiliza mateko kyo Ichivi nuko omenga harukundu e, Yabi ntuwaro changu mgamge Basa nabaraba handi Ichivi kilakogwa mga umundu Akagomba kubangu utaki onye Ijo nero nivyo niho nabandu Wachabi imenyera Nioneho uravuzi vya iprona Uvuzi na afrodebu Ubu njene muri imisi Iprona kandi sanzwiri mtuwaro Yabuzi uko abajerere Bato kurikiza ingendo mdi Yoviliko ikurikizwa na ugwaruka gwo muri CNDD-FDD ariko bitwa imbonera kure sahanya Frodebu nayo yagize ati twewe ntitukeneye abantu ko muja gusotora abandi mugabo bagize bati none wewe usotowe utegerezwa biremewe n'amategeko yuko utegerezwa kwihagararako ni byiza rero nuko nta bundi muti nuko ubutegetsi bwo fata ingingo yuko udurumbanya ategerezwa guhanwa nuko nta yindi zira nivyo nivyo
makuru shikirije sana yatandukanye nayo twaronse yavuga ko hariho abategetsi mu migambwe itavuga umwe na leta nabo nyene bateye akamo imirwi yabo y'abakiri bato ngo nayo nyene yivune canke igenze nkuko ico kibazo nico nashaka ko numushya ntahe Deo Hakizimana aherutse mu Burundi yogira icavuze mbega nk'abategetsi bafashe inyifato yo kugumura abandi ngo bakore ikibi kiriko kirakogwa kurondera uburyo bwo guhagarika ico kibi cambere bobo mu bavuga kwiki
igihe byavugwa ndabyatibuka kuko byatanguriye mu Kayanza hanyuma hakurikira ikiganiro abandi bakuru imigambwe batanze ndibuka mugabo hariho n'amashyirahamwe ya Kiyaza hasi aravuga ati ibyo bintu muriko muravuga ibibereye kuko no mu kirundi baracumukanye bati ibize nabi uyu mifu ego iyo umuntu ariko aragusomborotsa cyangwa aje kukugirira nabi ndeza ngo umwitege mugabo iyo hejuru bavuze bati na uracuva hasi ucume ngo umugani uko bawuvuga ngo umwe yara ikamye undi arayiramiza sinzi uko bawuvuga uwo mugani w'ikirundi kubwanje abatwara n'abanyepolitike bo mu kigihugu cyacu ntibavuze bikwiye ku buryo abantu bokumva yuko iyo ngenda atari nziza ahubwo mugabo gihe hari icyo ndiko ndashima ndabisoma mu byandikwa n'urwaruka rumwe rumwe kuri Facebook baravuga bati nyabuna muraraba neza ntihagira ababahenda ntihagira abasubira kubakoresha ibyo rero ndabishima gose ikintera amakenga nuko ari abantu bamwe bamwe babivuga babigira abagenzi mugabo yabyavugwa n'abantu bari mu nzego abantu batwara abandi bavuga ijwi rishika kure gusumba niho byo baye byiza mugabo rero ngira sengwe ngarute ndabibutse yuko ibitwigo turavuga byose izi ngorane zose ziriho ziterwa na cya gipfungu kikiri mu gihugu kubera naho twateye imbere muri gouvernance demokratike hariho intambwe tumaze gushikira burya barundi bataronse kajya kanya ku kuvuga ni ukuri hanyuma bakarikureranira ibintu nk'ibyo ntibizoreka gushika kuko nk'ubu noneho ko hari imirya amatora nayo niyatanga abategetsi hariho abavuga bati jyewe ndi ngaha ntegeza kuhaguma kubera mbiza kwikingira ibintu na biriya nicyo gituma ijya komisiyo burya abatabizi neza bibaza ngo ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bikomeye cyane
iyo komisiyo tuzoyuka
kibi ntigishobora
iyo komisiyo tuzoyirondera akanya tuyivuge ni komisiyo ihambaye cyane rwose eka ishigikiwe n'abarundi ishigikiwe kandi n'amakungu iyo komisiyo yereke ukuri n'uko rekuranira ariko nashaka inosaba bano na mugiricho mutubiye namwe ku vyereke ako kamukatiwe n'abanyapolitike mbega abanyapolitike batera kamo gasaba kugira inyifato idashemeye abantu bose bari ku televiziyo bo muvuga kwiki
yo nibaza ko hari ibintu biriko birasamaza bene gihugu
abanye politike bariko batera kamo go gwaruka navuze nti nkuko lewe yaheje kubivuga nibaza ko teweza gutandukanya ibintu ubwo gwaruka uburundi bari susse uburundi bakazoza ubwo gwaruka rafise ibya gishinga ubwo gwaruka rurafise ibindi bintu bikenewe ko byakugwa mu gihugu atari ivyo kubatuma basubira mu ihumbire atari ivyo gutuma basubira mu bihe twaciyemo je nibaza ko umuntu wese mu gihugu cy'amategeko ahamagara urwaru mu kugumuka nibaza ko uwo muntu ari we azobibazwa ateza kwibaza ugatwe kiwe igihe hoba ingorane zikomeye ni nkuko umugambwe CNDD wohamagara imbonera kure ati nimufate ibigwanisho nimufatiri mutangure kwivuna urundi gwaruka mudasangi mugambe nibaza ko ibyo byobaza umugambo CNDD nkuko grace yaje kubivuga nashaka kumubara yuko akabafitse amakuru akaba n'ahantu hamwe yumvise muri diskuru nimwe umugambo CNDD wahagurutse ukavuga uti gwaruka mbonera kure haguruka mutangura kumarana haguruka mutangura guhoza bene gihugu aho hantu akaba hafitse ahatangira karorero nibaza ko nkuko nabivuze ntangwa kubivuga umuntu wese ategereza guhanirwa ikosa uko yarikoze bari bakwiye mu bihe twegereza amatora kuruha imigambi itomoye ibyo umugambwe yabo yimirije gukora ibyo bavuga bati ejo nejo bundi niko badushaka gutsinda amatora gwaruka murarabe ko mwokora ibi nibi nibi bishobora guteza imbere igihugu igihe cy'ingwano cyaraheze
ino samba no muravuze ko atabategetsi bateye akamo gasaba urwaruka kugumuka muraza abategetsi bo barateye ivyatsi ubwo gwaruka mu gihe ko chose kwigenjere nabi
jewe nibaza ko amajambo ari umukuru w'imbonera kure twarigeze kubikurikirana yavuze yiyamiriza ko umuntu wese azoba ari imbonera kure akoze ikibi cyari cyo cyose azohano gatwe kiwe atitwaje izina ry'imbonera kure inzego zijeje umutekano ubutungane buteza kumufata agahanwa kubyo azoba yakoze atiswe atiyitire izina ry'imbonera kure ibyo twarabikurikiranye nibaza umukuru mugambwe CNDD yarabivuze umukuru w'imbonera kure yarabivuze aho rero gutsamaza bene gihugu nuko twimirije ibihe by'amatora turabimenyereye abo bariko bahamagaza bahamagarira abandi nibaza ko ni diversion bariko barondera kuko babuze imigambi yo kubwira bene gihugu bashobora gukora rero ugwaruka ari CNDD ibwira ugwaruka imigambi tomoye itegereza gukurikizwa yo guharanira amahoro yo guteza imbere igihugu kubaka amashuri ibirajishinga abirajishinga ubwo gwaruka
nashaka rero nubumbaze umushya ntahe Gracien Rukindikiza nawe nyine agira icatubwiye cane cane kuri ka kamu nako nyine katewe n'abandi banyapolitike batavuga rumwe na leta gasaba ko imigwi yabo nayo nyine yo kwigenza nk'uyo murwi wundi uregwa umushya ntahe Gracien Rukindikiza
jabo numvise nta muntu yasavye yuko bo kwigenza nk'imbonera ko bavuze bati bakazura mukaba bateye mwigwane ko namwe ntimwemere
ico no vuga iyo ni strategie nziza mushinga ntahe Gracien uzi ukuntu ibintu bimeze
ego ico mvuga je mvuga yuko umuntu wese nawe umuntu ajaka gukubita ikofisi no kubwira nguce ngureka ugende agukubisa ikofe uwo musubiza ukamerika nawe kushobora kuvuga mu gihe ingorane zihari mu gihugu cy'u Burundi nuko izo mbonera kuri ziza zigakubita abantu zigasohora mu nzu abantu bagafata n'ibintu by'abandi bakabuza abantu kugira inama bahamagara abapolisi ntagira icyo bakora mu gihugu cyose ahantu hose hari leta ubutungane n'igipolisi kidashoboye gutunganiriza abanyagihugu mu bisanzwe ni ngombwa abanyagihugu baheze bigwane ko ibyo byarabaye kenshi
ako nakamo gashobora gutegwa n'urwaruka ariko gatewe n'umutegetsi arongoye umugambwe canke arongoye abandi
akumva ko bitebwo arongoye umugambwe arafise uburenganzira bwo kuvuga ati bakaramuka baje kubabuza inama batamategeko bafise bakwije baje ngo muhangane ni bisanzwe kuko na yahandi abantu bamwe urwaruka rumwe ni gogoca rugomba kubuza ibintu byose
ari ibintu
mukanya metode Ndikumana nashaka namwe mbwiye ico mutubwiye kuri ico kibazo nyene iyo abanyapolitike bagiye hejuru bakavuga ati namwe mugire nkuko ivyo n'ibintu bishora gutora inyishu canke utwigoro twose twokogwa kugira ngo yanyifato y'ubwo gwaruka ruregwa ibanze ihagarare
yego novuga jewe ndemera ko kumbure umuti utaruwo umuti sinovuga ngo nuwo ariko ivyo biri n'igituma bigenda gutyo wewe ntiwo ubona ufise ibi twita uburenganzira bwa muntu bakubuza yuja nabo nta burenganzira bafise bwo kukubuza sibo batanga amategeko none wumva wo kwitura nde igihe abo gukingiye aribo bariko bakingira ikibaba abakurenganya simvuze rero ubyo niyo nyinshi umugabo iyo atabundi buryo niho usanga ingorane nk'izo zitanguye gushika mu byukuri rero umuti wabyo nuko nkuko nabivuze kare ugize ikosa
bamuhana abo batorisi bakingira kibaba baburirwa gukora icyabazanye ubwo butungane babashira wakoze ikibi baburirwa kugira ankete ama bakamuhana uko sanswe nizo ngorana sanga haza kajagari umuntu agira ati none kire gute aho njewe rero ndabyumva cyane yuko umuti wa mbere kujya abantu basenera kuko mbaye nk'umushinga ntahirukiriza nica nkundi yavuze si byubu bimaze igihe ariko abantu barasemeye ahubwo ngiragiye kuruha bavuga ngo ingwe igo twari itunga ikagutanga kuraka hari abantu batanguye kuza kuvuga ngo imbonera kure nibazireke nibazikure ku rwamo oya imbonera kure ahubwo nibazisubireko bireke kurenga amategeko ntibazikingira kibaba ego simvuze bari nakoze imbonera kure uwo wese w'ugwaruka akoze iryo kosa ntibamufate mu ikosa giwe bamuhane izo ngorane umuti wazo uzocuhera gutyo ngiteza
mushya nayo nasaba bano
ego ejo ntashikiye mu byo rukenkiriza vuze asa nukavuze ko abo batera ka mugogwaruka bafise ukuri kuko ngo nta gipolisi gihari nta butungane buhari nibaza ko irema replace kuvuga ibintu nk'ibyo kuko nibaza ko ubutungane burari mu gihugu kuko nabo batera kamo bariko bakorera mu icyo gihugu kandi nibaza ko kwisaha atangora nafite n'ubutungane atangora nafite n'igipolisi icyo bituma nibaza ko kugaya inzego urya nabwo ni ikintu kinini cyane cyambaye cyane kiraza kugaya inzego kuri kugaya inzego uri kugaya inzego nibaza ko mu icyo gihe uri kutuma n'abandi bashaka gukora ikibi bavuga ati za nzego ntacyo zimaze nibaza ko ubutungane n'igipolisi birakora mu Burundi imwe na rimwe tureka guhendana ntituze turakora mu nkovu abarundi bamwe bamwe nibaza ko ibihe turimo ubu atari ibihe byo kubanga inzego ntizikora ngo kubera ziri mwaba cyabitari mwaba byo nibaza ko rukindikiza ari mu Faransa azi ngene igipolisi gikora arazi ngene ubutungane bukora nibaza ko mu Burundi ugo gwaruka umukuru w'igipolisi yabivuze ubuheze avuga ati ugo gwaruka rwiza rwigenza uko rushatse rwiyitirira uko ibyo byitirira twebwe dufite inzego zikora izo nzego igihe zizofata imbonera kure iriko yishyira mu kibanza cy'umupolisi nibaza ko izo nzego zirakora kirazira nejo bundi gusuzugura inzego utashyizeho cyane cyane inzego z'igihugu
mukanya gatoya
icyo ni umwishura mushinga ntayibana ariko aravuga yuko ngo inzego zirakora n'ubutungane urakora n'igipolisi no kubwira yuko 72 bavuga ko ubutungane bukora bavuga ko igipolisi gikora hariho ugwaruka rwatangwigenza nkuko harabaye iho nyabwoko harabaye abantu bicwa ubu biriko birabaje simba ko ubutungane burahari igipolisi kirahari muga mu gihe igipolisi gikingi abariko bamwe bakubita ahandi mbere harano naho bica abantu ubutungane burahari mugabo ntibukorera igihande kimwe
nashaka mu gusozera ndabona nakanya kariko karatujana ndabasabe uko mwese muri ngaho muri abantu babahanze cyane rwose maze kubona ingene ubutungane bukora maze kubona ubwitonzi bw'abanyapolitike kenshi na kenshi nashaka ubwambere na mbere umwe wese agira icyo avuze cereke nk'impanuro ubwambere zohabwa ugwaruka ubwari bwo rwose haba imbonerakure canke ugwaruka rundi rikorategwa kamo na gunyene ngo wigenze gutyo hamwe nabo banyapolitike nyine bavuga ko ijisho kurindi ariyo nyishu ikwiye reka dutangwe kumushyira naye Deo Hakizimana umunota umwe mwese
niba ashaka sindawushikana je nagomba kwibutsa yuko burya ugomba kumenya igiti kimeze neza gifise ubwoko bwiza uraba ibyamwa bikivako rero nizo nubwo gwaruka rwacu muri uheza neza kuko no umuryango uri uheza abana bahavuka ingene bakura ingene barezwe niba ushobora kuba barezwe neza ahantu bava hameze neza abo rero bafise abo batwara hakaba harimo n'ugwaruka barisuzuma barabe neza yuko umweru uvibukuruga kwira hose ntahejeje
yego mushya nayo metode ni kumana nashaka namwe mugire impanuro muha cyane cyane ugwaruka ubwo ari bwo bwose waba imbonera kure cyangwa ugwaruka rundi rukora rategwa kamo n'abanyapolitike eka nakamo wotera abanyapolitike bose bibaza ko ijisho kurindi ariyo nyishu muri imyaka turimo muri uyu mukuru uyu munsi eka no muri iyi myaka turimo metode ni kumana
yego jewe ndabiye kugwaruka rwaho mperereye ibi nta nuko byo umuntu yobyiyumvira cyo gwaruka rukora ahandi byose ubwa mbere bica mu byiyumviro cyangwa hari abafite ibyiyumviro bitandukanye bakabiserura hanyuma ibyiyumviro bikaba uko batunguranira ibyiyumviro cyangwa bakajya mu bikorwa by'iterambere yaba voluntari ya bimwe bakorera ku kivi cyangwa bakajya gufasha kumwe twahora tugira mu mihari ya Ekleziya Gatolika cyangwa mu bindi bikorwa by'iterambere Icyo rero umuntu yo basaba nuko nukuri haba mu mbere y'amatora haba amatora ataragera ugwaruka cyane cyane gutumbera ibikogwa aho kuzagukwirikiza gusambura agateka ka muntu ntagomba kurangira mugabo nagomba kuvuga yuko umugambwe nka CNDD cyane intwaro yayo CNDD FDD yaciye mu ngorane nkuko tuzizi tuza kahise kingene ukwishyira no kwizana kw'abanyagihugu kwagoye kukamerwa nabi gushikaho mbere baza no kukugwanira mu ishyamba bakagaruka je nibaza yuko ibi bintu
akamo utera abanyapolitike twavuga
abanyapolitike ni ibi byo kuterana amajambo byo bikwiye guhagarara kandi benshi bama basaba yuko hari ngorane bo kwicara bakabivugana
umushya ntahe inosamba no namwe mu gice mutubwiye kimeze nk'impanuro muha cane cane kugwaruka bwo mugambwe wanyu eka n'abanyapolitike bandi bose bavuga ko umuntu akumenya injisho umumena irindi inyifato muri iki gihe yoba itumvikana cane gose cane cane mu bihugu bitembere
mu gifaransa baravuga bati dimwa quelle jeunesse tu as te dire quel peuple tu seras nibaza ko ugwaruka bw'u Burundi bari ku warukwiye kuba ugwaruka w'akarorero cyane cyane mu ntumbero turimo mu ntumbero ya demokrasi mu ntumbero y'amahoro ubwo gwaruka rwose rw'imigambwe bamenye ko imbere y'ukuba ugwaruka rw'imigambwe ari abarundi bategereza gutegura akazoza kabo ku giti cyabo hanyuma bagateza imbere igihugu nosaba ubwo gwaruka gukora utoza rumviriza abanyepolitiki bafite inyungu zabo kuko ejo iyo habaye ingorane hari abanyepolitiki bamwe batibuka n'uko gwaruka bari kumwe nabo bamwe bagaca bifatira indege bakadusanga ngahe Burayi bamwe abandi nabo bakaja mu bindi byabo nibaza mwe biheje amatora ugwaruka ahubwo gwari bikwiye kuja hamwe rugasaba ababarongoye muri politiki bakabereka intumbero nziza izo basikana ku iterambere ryabo antake individi kugira bi developpe antake des êtres humains ninacho gituma ari mu mugambwe CNDD abo bose bakora makosa bitirira ko ari mbonera kure umugambwe wo kwitandukanya nabo kuko ntibarondera ntibafise intumbero nziza ari ya ntumbero itugereza mu myaka yose tumaze CNDD imaze kubutegetsi mu bihe byose nyamara twabonye nibaza ko bobandanya baharanira amahoro aho bari hose n'umugumya banga aho bari hose bagaranira amahoro mugabo rero icyo nashatse kuvuga n'abandi bari mu yindi migambi bamenye ko ibikorwa byose bikorwa mu Burundi byiza byose bibaraba bitazoraba umugambwe CNDD bitazoraba wundi mugambwe bizoraba kazoza kabo naho ngejeje
amasogonda abiri abanyapolitike nabo bibaje navyo
abanyapolitike nabo icyo nashaka kubabwira nuko bogabanura sabanye politike gusa nabo bose bitwanwa n'abanyamakuru bahumuriza barundi bareke kuza barabaha ibintu bihamura imitima kuko baramaze kuruha barundi bakeneye gusubira mu ngwanda ikindi nacyo cyakubwira abanye politike bamenye ko kubandanya baterana imigere gutyo bituma n'abarundi badashaka gutera imbere bituma n'ingorane zibandanye bituma n'ubwo gwaruka rudashaka kwiteza imbere
reka dusabe n'umushinga ntahe Gracien ukindikiza asozere nawe nyene atubwira akamwe yotera ugwaruka gwimbonera kure eka ruregwa ko rufise inyifato itabereye muri iki gihe eka nugwaruka ruherutse gutegwa kamo gw'imigambo itavuga rumwe na leta eka nawe wanya politike bateye ko kamo umushinga ntahe Gracien ukindikiza
ico nubwira je ugwaruka rw'imbonera kure canke ru Burundi gwaruka nuko ubwambere imbere yuko baba mu migambwe baba mu miryango imiryango yabo harimo abo mu migambwe myinshi hari inshuti hari abagenzi abo barafise imiryango yabo bakeneye gutunga ejo bakeneye cyane cyane kuraba ingene bo bubeshaho abantu biwabo iyo politike buyigira gake mugaba karaba cyane cyane ibyo kwiteza imbere bakaja hamwe kugira ngo bagire ibikorwa byo kuja hamwe by'amakoperative n'abantu badasangiye imigambwe bagasangira inyungu kugira ngo bashore kubona ko baja hamwe akamo nako notera abanyepolitike cyane cyane ndabibasabye nimvira ko babyumvira nusaba yuko mu migambwe yose mugambwe CNDD mugambwe MSD Frodebu FNL bose yuko kuvejo boja hamwe bakagenda mu ntara za Cibitoro mu bubanzi imbo ahantu hose bari hamwe igikoraniro bari hamwe bakabona ugwaruka bati turabasabye muhagarika ibi nta muntu numwe abatumye ko mugire muje hamwe ntihagire umuntu asura gutera akadurubaye
mushi ntahe Gracien ukindikiza urakoze cyane gose ku mpanuro nziza utanze eka n'ivyumviro birashe washikirije turagushimiye na mushi ntahe Innocent Bano ku vyumviro vyiza cyane gose washikirije eka n'impanuro nziza utanze mushi ntahe Méthode Ndikumana ndagushimiye cyane gose ku mpanuro eka n'ivyumviro watanze nawe mushya na Edeo Hakizimana ndagushimiye cyane gose ku vyumviro vyiza n'impanuro zishemeye mutanze mu kanya murakoze cyane gose
murakoze namwe ngira umugoroba
namwe turashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu cy'umunsi dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza.